Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Kwisi hose turi live kuri Wezi 3 akaburungu Radio Trovewa akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Juidiane Nini Nahazo.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu rugendo rw'akazi umushikiranganje wo gutumatuma nako amakuru mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukorera ku cicaro c'ibiro vy'amasandugu n'amaposita I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi y'u Burundi, utwara ivyo biro yavuze ko amafaranga asohoka ava muri posita ari menshi gusumba ayinjira. Ubuyobozi bwa posita busigura ko ibitera ico bamwe bafata nk'uruhombo ruganisha ku yugarwa rya Poste Burundi ari ahanini abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi bakora muri poste y'u Burundi. Iyo poste y'u Burundi barizwamwo abakozi bababa ku 950. Ubuyobozi bw'amaposita mu Burundi butarya umunwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru Iwacu gikorera mu Burundi, bukemeza ko bigoye ko hari umugambi urangurwa n'abakozi babwo, kuko abenshi muri abo barenga 950 badashoboye gukora iyo migambi. Yaramuka ikozwe naho inkehwa akaba arizo zishobora kuyirangura. Ibaza umuyobozi mukuru wa poste y'u Burundi yavugiye hejuru mu ntamatama biravugirwa mu bindi bisata vya leta birimo nk'akarorero ishiramwe rya leta ryo gutumatumana ko amakuru Onatel mu mfunyapfunyo igisata c'indero. Harabemeza ko abigisha bahabwa ubuzi batabikwiye, hagashirwa imbere imigambwe ya politike kanaka canke ubucuti ukarondera afitaniye n'ugatanga canke uwuzinanye n'utanga akazi. Utundi twasorobo tuvugwa mu vyakazi mu gihugu c'u Burundi twatumye hari abashomeri babihindura urwenya mu kuvuga ko guhangana ku isoko ry'akazi mu Burundi bigoye kuko abakaronswa atari bo baba bagakwiye. Turimwo ubwoko bunaka bubazwa mu itangwa ry'akazi, haba akareta canke mu bigenga. Abitaba Imana amafaranga yabo akabandanya asohoka nk'umushahara nkaho bakiriho n'ibindi. Muri sanga y'uno munsi reka tubice ijya nino turaba uko akazi gatangwa mu gihugu cy'u Burundi, ivyemewe n'amategeko bisabwa ngo umuntu agahabwe mu gisata afitiyemwo ubumenyi. Ata kamwana wa mama kaba gashingiye ku bucuti, imigambwe n'ibindi, igihaze kugira ngo isoko ry'akazi ripiganire ko ababishoboye, hama urushije ubumenyi wundi yegukane ikibanza kimubereye. Abatumire baza kudufasha kwishura utubazo muri sanga y'uno munsi remeshejwe muri studio yindwi na Juidiane Nini Nahazo ni Gerard Hakizimana arongora ishirahamwe Folicon AF gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Gerard, mwiriwe gute ngahe Bujumbura mu Burundi?
Mukije bwa mbere hama turamukije nariko twumviriza ino Bujumbura twiriwe mahoro kandi tumeze neza.
Umutumire wa kabiri turindiri umwanya n'umwanya ni Faustin Ndikumana atwara ishiramwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo ariko mukurindira yuko Faustin aboneka ku murongo wa telefone Gerard murumvise intanga marara ya kino kiganiro tubazo duce ku masonga niko twifashe ngaho mu Burundi
murakoze cyane bwambere twibwe ishema to gishinze gwanya ikimenyane n'akanwana mama nibyo ntawo buga ko gera de ntawo buga ko nyene kitahari kana uvuga ko ubudushwa gutangwa rimwe na rimwe ugasanga twumure cyakinye n'ikintu cyakoze mugabo turabona ko hari intambwe zigenda ziraterwa buri munsi turabona ko by'ukuri igihugu cyamaze gufata mu inzira yo guhindura ibintu atwiga twisunze ko ibibazo tubona bitangwa mu buzi bigakogwa mbere bakanerekana rimwe na rimwe bakamanika ababa bacaguye cyangwa batoye ikibazo iyo tubona ko leta ikwishami nguvu mu Rwanda ikimenye n'akamana mamuje n'akazi kandi niza ko tunashimira n'icyo mu gihugu kuko aravuga atagi munwa ko rimwe na rimwe haba ko dusanga badashobora kazi ibyo rero tubona ko ari icyizere kidasanzwe mu gihe no guhindura ibintu hamwe no gukoresha ababikwiye kandi babishoboye ari nacyo gituma twebwe ibikorwa cyangwa ibivugwa ahantu hariya haba mu ndero n'ibindi nukuri n'umuntu twemeza ko hariyo aho usanga badafise akarangamutima ko kurera abana ibyo ntawo bideha ari nacyo gituma rero tubibaza ko dukurikije akamo kako karategwa n'indongozi tubona ko ibintu bishobora guhinduka
muntunge gatonya Gerard Hakizimana muhinga bw'ivyuma hari icyo turinda gukemura imbere ko tubandanya kino kiyago badushiremwo batumirire amate gato imbere ko tubandanya hama duce tusura kubakira mudutunge gatonya Gerard Hakizimana
murakoze.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muradutunga nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Gerard Hakizimana, uko twugura ikiganiro ivyo mwari ko muravuga vyinshi nitwa ariko turavyumva twa ariko turababaza muti ikibazo citangwa rya kazi mwumvise intanga marara uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi ku bwanyu ni gute muratuba bari ncuti bakunze ibijwi rya Amerika haba yakagorane gatonya gatuma tudashobora kumvikana na Gerard Hakizimana nubwo mwe bwe mushobora kuba mwari ko muratwumva vyifashe gute mu Burundi ga Gerard
murakoze cyane twa turavuga duti turabye intambwe igihugu c'u Burundi canke leta biri kuratera tubona ko by'ukuri kimwe naho kihari hari ibyizigiro ko bishobora kugwanywa kandi bishoboka nako navuga nti urabye gutanga akazi nawe uvuga ko rimwe kimwe kidashobora gukora mugabo twaza ko twitegereje akamo kari karategwa n'indongozi bwabuye ku izina ry'ishyirahamwe tongoye ndetse tubanza tunashimire leta tubona ko ubwigo butari buke buri kubakogwa kandi twizera ko by'ukuri ibintu bizohinduka kuko nyamba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abakozi batagifite akarangamutima hari abahembwe badakora neza ibyo nibaza ko ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu ni bikomeye cyane nkuko tubivuga turaneza ko no mu gisata cy'imbere by'ukuri usanga hariho abigisha atakanga mutima gifite ko kwigisha nke
aho turi Gerard aho dushaka kwibanda si ku karanga mutima k'abakozi ahubwo nyabuna ni ingene ako kazi gatangwa uko gatangwa abavuga ko gatangwa kadafatiye ku bumenyi muri Folico F murabibona ko ikibazo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa siko bimeze
Nisaba turabye nisha mutongoye no munsi ntwovuga ko akazi katabaye mu kimenyame cyake kiri bikoreshwa umugabo tuvuga ko turabye no munsi hari intambwe zikozira tegwa zigana mu kugwanya kimenyame nyine leta ubwayo tubona ko hari byiri cyakora bitari biki tubona ko uno munsi kwibazo bikogwa tubona n'ifite amapeldo tubona kandi nimishwa kare hama n'abakinyaka tubona ko bagahigari benshi bemeza ko ntamba ntabwo ko tutahari ntabwo ko biraheri by'ikimenyane mu gatwizera ko bibaye nakamuka kategwa n'indongozi zo kwerekana ko hari abakozi usanga barunka kazi batari kwiye twaza ko ibintu byo byemeza bifata umurongo kandi by'ukuri tubona ko bishobora guhindura ibintu
Hanyuma ivyo bikabarizwa mu bisata vyose vy'igihugu nimba hari ivyigwa amaze gukora muri Folicon F canke hariho aho biboneka cane gusumba handi
Ubwami twovuga ko ibyigwa tuba turabikora mwa ntitubabiheza kuko twovuga ko mu byigwa twe twarakoze imbere byaboneka ko hari ibisata usanga biza imbere mu by'ikimenyane twovuga mu ndero n'ibindi bisata bike bike mugabo by'ukuri no munsi ntawubwo haravuga ngo bikomeye yaca ntibikomeye aha mugabo turabona ko hari intambwe ziko zirategwa kandi turizeye ko by'ukuri twese hamwe tugiye hamwe tugatera kamo abanyamakuru bafashije amashyirahamwe yigenga ko duce tegezwa gukora twibaza ko ibintu byose birahinduka kandi turakona leta ifite ishaka
murakoze cyane Gerard reka tuje ku mirongo ya telefone uno munsi tuza guha umwanya munini abakunzi b'ijwi rya Amerika kuko ari nabo benshi banditse muhinga bw'ivyuma nimba batwumva badufashe babaturonderere ku mwanya tufise Oswald ari ku murongo wa telefone Oswald ikaze ku ijwi rya Amerika Ego muherere he Oswald.
Muri Afrika
ye. Afrika ye faravugwa make.
Bo avugwa meza bra kome na bandi bra kome na ho imwe n'umutekano mukizwa na zero n'umutekano.
Ego mu Burundi umvise ivyo turiko turavuga ko ni itangwa rya kazi uko ritangwa ko bitunganije akabazo kawe canke intererano.
Nashaka mbaza none murabona igihugu kizote nashaka mbaza batumiye tumane igihugu kubera mu Burundi kenshi basanga hatanga akazi baraze bamwe na bamama udasanga hari udasumi nari imbere akazi nishobora gukoronga nabo bagira ngo baratanga ikibazo mugabo udasanga ikibazo gitanzwe abaronka akazi baramaze bihane baramaze kubacagura bere ugasanga ari nabo basabye gukora icyo kibazo rero nagomba mbaza ati none igihugu kidatera imbere byose mu gihe udasanga baherezaga akazi abantu batabifite ubumenyi
ego urakoze cyane Oswald muri Afurika y'Epfo Gerard Hakizimana akabazo ka Oswald murakumvise
njye turakumvise mugabo tuba ko twumva nabi abari baravuga Hariho bivuga ati mbega mu Burundi igihugu kizotera imbere gute bagitanga akazi kutari niko nabifata nabyo mbese
ego niko akabazo kiwe gahagaze yanavuze ati iyo hagiye gukorwa akazi abaza kukaronka baba bazwi hariho nabandi byanditse kuri Facebook yacu uraza kwishura nimba baba bazwi canke nimba batababazi aho mugeze amaso
nibyo igihugu kiyatera imbere ubwami giteje imbere hari n'ubu dutangwa haba abari ku bakora nyine bitanga n'ingene batanga niyo twokwitwa umwimbo igihe igihugu gitera imbere iyo abantu bose bari ku kibi mu gihe habaye ikimenyane mu gutanga akazi birashoboka ko igihugu iterambere ryacu ribigwa mu benshi rero twibaza ko nk'uko twabivuze ntabwo ko kizagotera imbere ko tutabona ko hari ishaka ridasanzwe n'umurindi kandi twavuga ko ushimishije w'inzego z'igihugu mu bijyanye no guhindura ibintu haba n'ibyo gutanga akazi n'ibindi ari ikibazo nk'aho batambaza ati abakaronka baba bazwi twebwe ntitwobyemeza mu ishyirahamwe turongoye kuko mu matora twakoze turabona ko kandi twarabonye ko abahabwa akazi rimwe na rimwe hagiye abatabazwe hari n'abandi usanga bakoresha ibitumye gashoboka gasanga bakarose abo ni umuntu uvuga ati abo babayemeye ko babataza amahera mugatabona ko by'ukuri hari ishaka idasanzwe rikorera kugwa n'inzego z'igihugu katwizera ko igihugu izotera imbere twizera ko twese tugiye tukwitagenda bizotuma ibintu bihinduka n'ibisata cy'ubuzima bihinduka hanyuma bakakoronka akazi bidaciye mu kimenyane bakakaronka paramerite umuntu akaronka akazi kuko abikwiye tubaza ko rero ni naco twebwe dushyira imbere ko umuntu ziteza kubona ikintu akwiriye kandi gihuye n'amategeko rero twizera ko turabishaka byose byo binabihinduka ukenke
Mbega iryo shaka muvuga ritanguye kurondegwa kuko ni nkaho muvuga muti biratanguye kosogwa ni gute ico kibazo kiriko kija habona ubu kandi ari kibazo cakomeje kuvugwa muri kahise ka kure ku Burundi
Gene baza ko akenshi kugira ibintu byo birahinduka ubwa mbere habamwe ukuboko ku butegetsi ubundi butegetsi nibwo ufata ibihumbire ni nabwo babw'igihugu iyo ushatse guhindura ibintu murabihindura iyo ushatse ko agateka kubahizwa k'umuntu karubahirizwa ni nk'uko ibihugu nibyo bivuga ko aribyo bifise ububasha bwo guhagarika ibyabikorwa kugwa byose rero nuvuga ko rero turabye leta y'uno munsi by'ukuri iri kwiragomba ko igihugu kibanda gitera imbere iri kwiragomba ko akarenganyo ikinyane mu bisata byose urabona ko hari ishaka ridasanzwe ryo guhindura ibintu twizera ko twovuga ko twebwe ntitwoja mu by'inyuma ahubwo twoja ku nguvu ziko zirakoreshwa n'umunsi nibyo no guhindura ibintu nibyo amakosa yarabaye hari byagera kugwa nabi ariko kandi ntawe uvuga ko umuntu yahindura ibintu bimwe igihugu ko cyagiye kirava ingorane cyagiye kirahura nazo sinke twizeye ko rero akamo k'abantu bose akamo k'abarongoye igihugu akamo kabaserukira akozi ikakamo gatubwa mu butandukanye naza ko buzofasha mu guhindura ibintu n'abikora bitume bakora neza gusumbya
hanyuma hambavu ya y'ivyo vya kimenyane ibindi bizingamitse igisata cyo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi n'ivyahe ku bwanyu ga Gerard
n'ubuga ko izingamitse igisata cyo gutakazi sigishwe ko navuze ko intambamye zigenda zirahakugwa bukebuke turabona ko hari ishaka ridasanzwe mu ndongozi ariko kandi ntitwovuga reka kuvuga ko hari ibindi bihuzingamika igisata cy'ubuzi aha twovuga ibituriye twibaza ko byaba byaragenda birakoreshwa mu myaka yahera ariko twizira ko n'umunsi by'ukuri turabye indongozi dufise turabona ko ariko barahindura ibintu kandi ariko baragwanya by'ukuri ubusuma n'ibindi bintu byose byotuma igihugu gitwagwa nabi cyane urwaka rutaronka ibyo rukwiye turabona amanama atari make ariko arakoreshwa urwaruka turabona amanama atari make ariko arakoreshwa baba barundi n'incabwenge n'abandi kugira baterere mu iterambere rero twizera ko ibyo byuma byose biriko biratangwa ahamwe byoshyirwa hamwe bikigwa ko tubaza ko ingorane zizogena ziratorwa no mu gisata cyo gutanga akazi kandi nk'ishyaka tubongereye gishinze guhanya ikirere n'akamwanamama tuguma duhimiriza natwe ibyo dusaba ko ikimenyane n'akamwanamama cyogwanywa kuko ahari ikimenyane n'akamwana wa mama iterambere ntibibandanye ari kimenyane n'akamwana wa mama bivamwo injyane intambara zidahera ari nacyo tuma rero twizeye ko akamo k'indongozi akamo k'amashyirahamwe yigenga atandukanye akoramo ibyo bisata aharanira atakazi na muntu ntiyagwanira inyungu z'abanyagihugu twese naza ko bizogenda birafashanya gutyo bibande bitora umurongo kandi twizera ko ugwaruka bwo kwizera kandi nabwo nigakora amaboko mu mpuzu hanyuma hari n'ikindi ikijyanye n'ubumenyi kuko mu gutanga akazi ugwaruka rw'ubundi tugeza guca ubwenge mu mashuri kugira ashobore guhiganwa n'urw'akarere ntugume guhiteza akazi mu gihugu gusa igitunga umuntu ufite akazi ka leta umuntu ashobora guhiganwa ahari hose urabyira ubumenyi bw'uno munsi harimo agasorobo ariko twizera ko nabyo bizogenda birakosorwa twisunze ka kamo nyine kiriho karategwa n'indongozi
hanyuma ikibazo naco co kuvuga ngo reka dufate nko munyigisho uherutse ubushize tukora kino kiganiro gishusha nk'iki arabavuze bati ubwo bumenyi buri ko buravugwa bufise naho bwo ndonderegwa kuko usanga hariho abahabwa byinshi bakora batabishoboye n'ahandi usanga huzuye abantu benshi kandi ataco bariko barakora ibyo byo murabivuga kwiki aha nk'abahabwa byinshi bakora batabishoboye nshatse kuvuga nk'abigisha usanga ariko yigisha nk'ibyigwa bitanu kandi atavyigiye hanyuma handi naho hari benshi batariko barakora nko muri poste mwavyumvishe habarizwa abagera 1950 bakavuga ni benshi kandi ataco bariko barakora
cyo nibaza ko vyo inkora nzamaze kuboneka nibaza ko abari umuti ubonetse iyo twizera ko igihugu tubana yikoresha abantu mu byo badashoboye kandi by'ukuri igihugu kugira gitere imbere ni uko umuntu wese akora ibyo ashoboye igihe ndemeza ko umuntu natuba yarize ashoboye gutwara imodoka k'uwo muntu yohabwa akazi jenaza katangorane igikomeye mbega ashoboye iki mbega noteze imbere mu byo ashoboye gute hari abakozi benshi naho nibaza ko aba bagiye abamutwitwa abadirekiteri usanga barongoye bisata nibo bagira uruhara rwo kubagabanya niba duhaga kubagamya kwanye na leta bakaraba ko abakozi barenga bakashya mu bindi bisata kugira baterere kandi nabo batange umuntu urumva ko muri cyo gihe ariko akora barenga bashobora kuba bahembwa batanakoze hari bisata byinshi bigenda biragaragara ko byagiragira intege nke hari ibyo byagiye birahomba hari ibyo bitateye imbere no mu mashyirahamwe ya leta cyangwa ibindi ukabona ko by'ukuri hariho abantu bagiye bagatuma gukorera nabi igihugu yekibaza ko n'ico gihe ubu hakuye kurabwa ushoboye uwotanga umwimbo niyaza ko nyamara ibihugu bya Burundi byateye imbere canke na za Amerika n'ahandi burya amadiplome ntibavuga ko batashyira imbere rwose mugabo arayaharura ariko umuntu barabaye icyo ashoboye nibiza ko twe natwe mu Burundi tujya ku rugero rwo kuraba icyo umuntu ashoboye nyamba z'ukuri ishoboye guhanira agati y'akazi na muntu kukubera icyo gifatano gikoramo nyamba ishoboye kwigisha kwe kimwe kwigisha nyamba ishoboye gukora mu modoka kwe kimwe gukora mu modoka ni byiza ariko ugite ntambwe kikaraba ubushobozi bw'umuntu umwe wese ahaherereye bukamenyekana bumaze kumenyekana no muri babandi bicaye bakaraba ubushobozi bwabo bagashyirwa mu bindi bisata byo baterere mu iterambere leta nayo ireke kwahombera ntibandaye ikoresha abantu batafite ubumenyi hama hari n'ikindi usanga hari abantu bagura amadipome n'ibindi igiswanye kirabona ko nk'ubushikirangi bw'abakozi n'akazi bwavuze ko hari abo bwafashe bakoresha amadipome adakwije ubu ibyo byose nibaza ko bishobora gutuma haba intambamyi mu bijyanye no gutera intambwe na cyane cyane guteza imbere igihugu umuntu aherereye
reka turaca tugaruka kuri icyo cyo gukoresha abatabikwiriye gukoresha impapuro zidakwije amategeko ariko tubanze twakire Zefran kuri undi murongo wa telefone Zefran ikaze ku ijuru rya Amerika
eko ndabumva gatanu kuri gatanu
muherere he Zefran
ndi mukayanza
havugwa iki mu gisata cyo gutanga ubuzi
mu byahera niho novuga ahora iyo ngeso mwarimu yavuze yuko ashobora kuronka bakoresheje ka mwana wa mama muga muri iyi minsi ndabona umenga abanza gukorwa ikibazo sinzi rero yuko mu gukosora cyangwa mu gutanga amanota akoba ako ka mwana wa mama
reka duhe akanya Gerard akwishure Gerard muravuga muti ni kibazo tuzi mu gukosorwa ayo mazina habwa bande ni bande vyege kwa ko cane muri ako kamwana wa mama mu bisata bitandukanye ga Gerard
murakoze je nibaza ko nkuko reko ndabivuga ati ntambwe iteye zabatewe ni umuvukanye kwa gatukiranza cyangwa kwa kubiba ibazo n'ibyo mu gihe cyose no musaza kwa kubiba arakoresha ibazo tuko turarandi twavuga duti hari intambwe zitari nke ziko zibategwa kandi zatewe ibyo twibaza ko nawe havuga ati mu gukosora cyangwa mu bwiriri akaba akoze amatohoza mu gace twemeza biboneka kwafashe intumbero yo guteza imbere igisata cy'abakozi ba leta na cyane cyane gutanga akazi yisumbuye ubushobozi twibaza ko rero intambwe zatewe byarabaye muri kahise umugabo biraboneka ko ariko haraba gukosora twinshi dusaba gusa dusaba ko mu gihe byogaragara ko ibyo ngorane zitera abagenzi gutanga akazi n'icyo gihe cyo kibazo kuko turabona ko hariho umugwi w'igihugu ugiye ibibazo byo gutanga akazi kandi turabona ko wambikora neza mu gutanga no twita amapedofe kare iyo tubaza ko n'intambwe zitari nke leta ikibatera kandi yateye mu bijyanye n'igisata cy'akazi twizera ko bizobandanya neza
muravuga muti hariko haraba ibikorwa mugabo akabazo kiwe gahagaze kumenya ko icyo kibazo kihari kirahari nimba hari ko haraba ibikorwa hari ibiko birakorwa mugabo ikibazo ubundi kirahari none icyo kibazo nimba kihari abo babikora bege kwa kwivyo ni bande babikora nabatwara ubwo bushikiranganje butandukanye biciye mu nzego zitandukanye canke bikorwa n'abakozi bo hasi bakoresha ibyo bibazo kugira ngo twumve ikibazo uko cifashe nubwo biriko birakosogwa muvuga kubiko birakosowe
je nibaza ko nta wo bugango na akacaye ngo byakuzana naka ariko akeshi bujya iyo umuntu atayina matohoza amenya ati mbega ipira hehe naba domasa urutoto naka icyo cyaragiye kirahaba rekwaza ko uruhara arugwa barundi bose mu guhimbira ibintu kibaza ko uruhara arugwa leta yose mu guhindura ibintu no kwishyira ku murongo ikibazo cyaragiye kirahaba mugatabona ko byukuri intambwe igihugu kino cyabitsa kandi tunana turagwaruka kubandanya guhiganwa harugwa kubona ko tutagishaka guhiganwa ibyo rero bigatuma bavuga ko abandanya ikimenyane twe twovuga ko intambwe zitari nke igihugu cyabukira dutera kandi kibana kizitera ntawe twodoma kutuki rero ti na byapfiye cyari byakundiye aha ibikomeye niko tubona ishaka ry'igihugu n'abakirongoye
bakunze bijuru rya Amerika muradutunga ntivyoroshe muhinga bwije matrace ibibazo bitandukanye mugabo Gerard muvuga ko atawe mushaka kudoma kurutoki nuvuga ko atawe vyega ntawe vyega atawe ushaka kudoma kurutoki ikibazo ntawe kiri rera kuko iyo kibazo kihari
uvuga ati wa mugudu gutanga
Nishu
jenu uchubazwa.
Ni uchubazwa. Munga wanyimba ikibazo.
Nishu ya tuwa za tuzia jidosi. Humahara bae mechi mwenye ni mungutanga kazi. Munga wakitawana kujukuri. Ina mwezi kuzatee kwa kandi. Tuizi lakini hizyo jena ya na yaga na yezi.
Iyo na mge itegwa ni hodu shaka kumenya. Ahiri kitegwa iva ija. Yavu yehe. Abari bara zinga mitichogi satani. Abakozi bo hasi bo hejuru changehe.
Akeshi nta ubuga ko ibintu bipfa bijyagirirwaho hasi byagirirwaho babijejwe ne kwizera ko nuko byo twabivuga ko intambwe zitari nk'iziko zidategwa reka duhimirize twese duhimirize kugira icyo gifata cyo gutanga akazi cyane yikugwa neza hanyuma ubundi nabwo bandaye gutera imbere na cyane mu gihe tubona ko leta yahagukira duhitari bike
turafise na Terence kuri murongo wa telefone Terence kaze kujugira Amerika
ego karibon ego kwa kote ndaburumva ndiko ndabakurikirana meriso
uherere gatera
yewe merere ya bujumbura mu kinama
akabazo kawe canke intererano
yewe intererano cyo mbona ugwaruka Burundi bwejo hari hakuye ingingo toda bisahiritsa ugwaruka ukugira ngo baborohereze mu gushinga ngo dutahe ko kugira ngo biyungunganye mu kubaho kwera nkubu urashobora gusanga nk'ibintu z'amakori umuntu ariko biramugora ugasanga umuntu yarakwiye uko yoroherezwa nk'ugwaruka kugira ngo nabwo guiteze imbere rurabe ukuntu nabwo gwobaho akabato rero no cyangira ko mbaza leta je nashaka kubaza ikintu uyu warongoye Falcone F yo cha atugira kakatubwira nk'ikintu goba bategura kugwaruka kugira ngo barabe kazoza kacu kubera nk'ubu mu Burundi biragorana hari gihe usanga nk'ugwaruka rutari ko rurabona neza ukuntu gwo kwiyungunganya cyanke naho wasanga rugo naro nka nubuge gacusanga nk'ibintu z'amatagisi na obeyere biriko biratuma bigorana bonume ngo rebo dufasha ukuntu bakatworohereza nk'abantu bugwaruka
ariko ico kibazo sinzi ko kiraba Falcon F Gerard sinzi ko ico mwovuga kuri kino kibazo cha Terence numva kibazwa cyane leta ariko nkumbure murashobora kugira ico mu kivuze ko namwebwe
twibukuye kuri na gishano twabo gishinde gwanya ikintu nyine nakamona mama cyo nakoreta byo kuri ikintu dukora cyane twitsinze n'ibintu bya cooperative ubonye gwa kuno munsi hari amahera ruhabwa ahubwo dusaba gwaruka guhiganwa hari ikigega kije gufasha gwaruka ibitanga ingurane itabuna bishura amugaje habwa kada kugitaye imyaka 40 iyo bari hamwe nyaza ka ubugwaruka nagome bwo kwa maboko mu mpuzi bakora imigambi ukaje guganisha imigambi kugira batere imbere nuko bari hamwe ubwo kandi gwaguma rudashaka kuganya ni gwaguma rubugira aho ruri rudashaka gukora nabone bizagowa kuko nuko twayivuze bifata cyakazi cyo gutegereza gutungwa ruka cyonyene ubwo akanabona ashobora gutanga akazi ubwago igikomeye nuko leta tubona ko byukuri ishigikirwa rwaruka nuko tubona umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byukuri abona ko ari umugenzi w'rwaruka nkuko bibugwa umugenzi w'rwaruka byukuri ari itari rwaruka hari amabanki y'rwaruka hari ibikorwa bitari bike rwakubona ko rikora kurikirana cyane kandi ari n'igihugu kikujya mu nzira y'urwanya ubushomeri naho intambara zagenze zirabaho kubijyanye n'uburyo kuko igihugu kene buryo bwinshi murazi ko twagiye tubona ibihugu biyashyiramo byabura rifata ibihano n'ibindi bihugu mugatabona ko uno mutwe tubaje mu nzira nziza turabona ko n'ibihugu bitandukanye biri kuyashimwe n'igihugu kikwe cyatwagwa tukibaza ko rwaruka nago rwakerebukira rugahiganishwa imigambi
muri ivyo vyo guhiganishwa imigambi ho ako kamwana wa mama ntikabamo
akana mama ntikubwa aho katari no mashira hamwe ibwana shima ingena amafinansi matangwa byo mashamu yigenga hacari bya kamenye nakamona bakandi gasanga byukuri ikugwa kugwehego gohejo rwose ariko twizera ko nitwaje natabaduma ku rutoki aho bitagena neza twizera ko bizogerera gahantu kandi twa kuri ntambamye ikimenyane ngo tucitwaze aho gutwanda tudakora tubonye cyahara ikimenyane tukitwara cyo twaramagara rwaruka rujyo naho rwarenganijwe kuzera twitura cyane cyane mu sosiyete lokale byo konka kazi akabona ati nari natoye ikibazo sinaruta kazi sinabarimwe bazi ati twitura tuzo bafashe kuba ubugizi kandi nacyo tubasaba kuko twebwe twabwira dufashe abadashoboye abadashoboye kubugira
mukorera mu gisata cyo kugwanya kamwana wa mama ikimenyane gitandukanye ico kibazo aho mu biganiro byanyu bitandukanye n'abari muri leta murakigaruka ko barakizi bakivuga kwiki nitwashoboye kuronga uruhande rwabo ngo rutubwire
je niza ko cyo turaraba bo tuvugana turavuga n'abatwitsi batari bakire ni kuri sino bahisha hari bado duha twakira no je n'ikimenyane kamwana mama kandi tubishikanye imbere tukagena nk'ishira hamwe kana ko bitora umuti nubwo hari nyamwe nyinshi tukora bitandukanye kuko dukora mu sato cy'ikimenya na kamona mama agati ya kazi namugateza kuri imbere hanyuma k'umuntu aronje abiri ibyabereye nabyo bitegeza kuri imbere rero tona ko tuvugana tona ko abategetse tuvugana kuba barenganijwe tona ko inyingo zifatwa kandi nziza ni umuntu byinshi mu gutanga ibyo dukora ndio ugasanga by'ukuri abo twavuganye babonye ko ari ukuri abantu bagatunganiza abantu twizera ko n'urwaruka rwoza ruramenye nyine rurenganurwa iyo rwarenganijwe rukabivuga ntizira gumya mu ntamatama kuko ntirwabigumya nta nyinshi bizotora
muhinga bw'ivyuma bongere batumirire amate gato hama duce tubandanya na kino kiganiro muri sanga mumvise gishingiye ku vyo gutanga akazi mu gihugu c'u Burundi
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu muguke Chubuni yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
bw'abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twitereko izarushiriza radiyo ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ni kemuri z'ishabaroni twabonye jamais
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ncuti bakunze ibijugi Amerika muraza mutwihanganira ku bibazo byo muhinga bw'ivyuma dufise biriko biba biriko bituma kino kiganiro kidashobora gutungana neza nkuko twari tuvyipfuza twaceye ko turavuga ku itangwa ry'akazi mu gihugu c'u Burundi je Hakizimana rero mwagarutse ku kintu c'abakoresha impapuro z'amadiplome usanga atarizo ubuhinga bw'u Burundi bugeze he kugira ngo bushobore gusuzuma iyo umukoresha ahaya akazi umuntu ko ivyangombwa uyo ariko ararondera akazi atanze arivyo haba iyo diplome haba amazina yiwe haba ivyerekeye imyaka byose byose bugeze ubwo buhinga
musanzwe ntavuga ko birahari byarabaye kandi tubona ko ubushyamirane niko buragerageza iyo akoze nakazi ndo dukeze nyakomushangaranje abiyo iyo akoze nakazi tona ko hari ntambwe zidategwa kuko twumvise ko hari umuntu yafashwe akoresha diploma atariyo kwize ko aramahe yarasohoka ariko asubira mu gihugu twaza ko aho yaboneka ko bikuri leta ikirakora rero ntahubwa ko gusuzuma ibyo byoroshe ibijyanye n'impapuro z'umutsindo mugabo nitwebwe ne tugira uruhara cyo kunyegeza kuko naza ko umuntu afite akazi abafite ahaba abafite aho yakuriye abso badimani bamuzi abone bafite kudoma ko utoki ibyo bintu
bakadoma ko nge gatonya
byoroshye kugwanya
bakadoma ko gute urutoki hari huja gusaba kazi abo bandi babana baza kumenya gute ivyo yatanze ko ari vyo canka atari vyo
mugandaza ko umuntu afite akazi umuntu amenya tu umuntu yafite akazi n'iki gisata kuvyo yatanze none supoza ko nkugiye ndosakazi hara barandi nciye mbesha ko mfite doctora atari ofise hari abandi by'ukuri bavuga ati nujya mu muntu hajya ahantu bahajyana papuro uruhe rero abarundi twinjye kudoma ko urutoki iyo tubonye bitagenda
hama ku ruhande rw'umukoresha naho ku ruhande rw'umukoresha ahubwo nawe acukumbure gute amakuru yerekeye wagiye guhakaze kugira ngo ntagahe utagashoboye ntagahe utaragakwiye ntagahe wamubeshe kandi hari uwaragashoboye agakwiye yari gushobora kukaronka
kiraza ko ku ruhande rw'umukoresha nibyo yandi tuvuga ko umuntu yorabisha umuntu ashoboye iyo bishyitse ugahakaze umuntu naza ko ibijyanye n'amakontra yandikwa iy'ubuzi naza ko yohindurwa hakaba igihe cyo gusuzuma bagasuzuma akaba ko uwo muntu by'ukuri ibyo bintu abishoboye ibihugu biri atera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye ari cyo akora iyo Burundi byaba atera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye ari cyo akora niyamba ashoboye kubaza nabaze kandi nyinzize niyamba ashoboye gukora ubwato nakora ubwato hama leta nayo ishyigikire imigambi adashobora tuvuga ko ibijyanye n'amakonta byo kwigwa n'ibindi bisinywa bakaraba ko by'ukuri ataba kwihuta kuko wabagitumisha umuntu ko umuhaye akazi nyine konta yanditse nawe arabyisuga kugira ashobore kuburanya mu gihe w'umwirukanye ku kazi umwagiza ko atabishoboye.
Turafise inkuru nziza ku yindi murongo wa telefone. Inkuru nziza ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Amahoro.
Uhererega Nkurunzi.
Nerere Imakamba.
Imakamba haravugwa amaki?
Imakamba haramahoro ameze neza, n'ikirere kimeze neza.
Kamwana wa mama kararangwa ngaha Imakamba canke ntako. Mu vyakazi.
Bogashaka tarangwa Imakamba karangwa muri rusangi.
Tugiye gutose. Tubwira uko bimeze.
Bo mu bisandwe icyo bwambe ntashobora kwemera nuko akazi gatangwa ku mugambo uko mugambo iyo cyangwa uri burimo abantu benshi. Ariko ugasanga aho baragukorera mu gandi baronga ubuzibo cyangwa akazi gatangwa ku miryango na famiye. Icyo cyo kwiyumvira umugambo iyo mwacyane sinacyo nemera kuko nuko nagisiguye hanyuma ikindi icy'ubwoko icyo cyihuta usanga kenshi abantu baca batanga ubuzibo n'andi masteri baba barimo. Gasanga nimba n'umuntu avuga ati nyene abantu baca baza kunyapfuya tuzinanye twagendanye ka kazi nyene usanga ivyo bihe biraba hirya no hino turabibona ko kandi nanje maze imyaka itanu ndi umurondezi w'akazi kuba ntarakanga nk'ibisibwa ko ndumuye nka Fabre ko namaze gukora ikibazo hatari hake. Alo,
uratwumva?
Genda wumva.
Turiko tukubwira yuko ivyo uvuga vy'imigambwe uko twavyanditse niko biri bivugwa ahatandukanye. Wowe none ako kazi uvuga urondera nturonke bigenda gute ngo nturi kura karonka iyo bakwanke bakubwira ko bakwanke kubera iki uburanyo
bo arimo je wano wa mbere gito ntabana ja kwimvira iby'imigambwe nuko ahantu wa mbere agiye ukaronda hari muri ONG international hanyuma icyo gihe batwaho dukoresha ikibazo n'umuzungu kibaza mu muzungu atanavyo mugabo nzambona ashika avuga amazina yabo tuza gukora n'abwo ko kuvuye mu Butaliyano bwo nyene umunsi donge bavanga cyo cyandwe ivijoro warari Bujumbura mu nyongo cyaraduga muri entere twari gukorera ikibazo mungabashitse tubona havuga ngo se twari naka prezidenti amuravuye mu Butaliyano bunyene amenye gute amazina yaba abantu
ayo makuru ntiduhava tuyafatira ko cyane ayo makuru ni ayo makuru ntiduhava
serike bagukora ikibazo n'izabaye roteni
iyo iryo shira hamwe gitwa gute iryo shira hamwe wari wagiye gukora mu kazi gitwa gute
ayo muri Zowa
muri inde
Zowa
hanyuma uyo muzungu acashika avuga ngo abo abagitoye nabo mutarakora
bo niyavuze bagitoye yashitse atwigisha hanyuma aratwigisha ahita kumota kana ka yarigisha twumva vuze ngo se twanaka
none mu gukora akazi mubanza kwigishwa canke mushika mwandika
bo uwo munsi yamaje kutugeje ari ibintu yamaje kugira siforme yango yarapeye kuba amaje kugira formage imbere yawo bacha preselectiona 10 abo 10 ni kwa bwo gukozwa cyo cyanyu
amakuru yawe ntawe duhagaze ko cyane ugira umunsi mwiza nkuru nziza.
Ego murakoze.
Yego kuri musumiza ngaho onye ima yavuze ko ari Makamba. Hanyuma ga ego Gerard hariho rero ni bindi bavuga mu gisata cy'akazi ko hariho abandanya guhembwa mu gihe batakiriho kandi baritavye imana. Mwebwe mwishira mu Folicon FM makuru nayo mu yavuga kwike.
Igihe niko bvuga ko twobihakana. Nkuba ko twobihakana ahubwo nyamba bimaze kuba bikuru yavugwa na ha leta gukora amatohoza mugandi baza ko turabye ingene amasasu ariko yakogwa bari ku kazi turabye amakonsate personnel amakontra yige ni munayikora akora yabari ku kazi ariko arasinywa turaza ko ibyo byose bizogenda biratorwa umuti kuko turabona ko ishaka rihari katona ko leta n'umunsi hari abakozi batagenda barasiye mu buzima butandukanye rero twizera ko ibyo ko hari abantu bahembwa badakora twizera ko ibyo nyamba bikihari bizogabanuka ahubwo gusa icyo tuvuga ni umukozi wa leta yitabye Imana aho usanga hari imiryango ivuga ko uburyo bahabwa bwo guhambisha buteba nicyo twavuga ko usanga ari ikibazo kuko tuvuze ko hari abahembwa batakihari by'ukuri tubona ko leta hari ibintu yagiye irahinda mu buzi kandi bituma imenya abakozi bariko bakora mu gihugu
iyo muvuga Gerard umubandanya kuvuga muri kino kiganiro ko leta yagiye irahindagura yatanguye kurihindagura ryari
aho tubona ko bihindukiye tubona mu bisatu bitandukanye by'ubuzi hari amasansima ariko aragenda aba tubona abakozi mu bisatu bitandukanye hari ibyo bagiye barasinya ibyo abakozi bimaze nk'umwaka urenga gatoya hari ibintu biboneka ko bikubira hindurwa cyane mu bijyanye n'ubuzi kugira umuntu wese ashobore guhembwa ahembwa icyo yakoze n'icyo yinjije.
Turafise Niyongabo ku yindi murongo wa telefone. Niyongabo ikaze ku ijwi rya Amerika na wewe.
Ego murakoze.
Uhererehega Niyonga.
Ego nje ndi ngahaye i Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano?
Ego jewe ni intererano. ego mu Burundi aho ntereza amaso ndabona yuko nibyo mu minsi iheze wasanga ubuzi nuvuga mu nzego za leta canke mu bikorera ibyabo warasanga kenshi ubuzi butangwa umuntu hafatiwe ku bwoko canke imigambwe ariko je ndabona yuko ubuye biriko birakosogwa bivanye n'uko kuntu ahantu henshi usanga mu nzego za leta canke izabikorera utwabo usanga rimwe na rimwe bariko bafata umugenzo wo kuza barakoresha ibibazo rero muri ibyo bibazo nibyo nta mwonga ubura ntawo kwemeza yuko byose byera ngo de ariko tubona yuko intambwe ihari kuko mu gukora ibibazo kenshi uwa mbere asema gukora akazi rero nkavuga nti uwo mugenzo uriko uratuma umuntu akora akazi kenshi aba bishoboye gusumbya aho kare umuntu yaronka wabona ajya mu mabanga ya naya haba mu buzi bwa leta canke bw'abikora ubwabo aca ibibazo byakoreshejwe rero ndavuga nti umuco wo gukoresha ibibazo mu gutanga ubuzi uraza gufasha kugira abantu bamenyere kuza bara mu mitwe bamenya yuko ihiganwa ari ryo rizotuma umuntu aronka akazi kuvuga umuntu akaronka akazi atari uko ari mu mugambwe canke ava mu ntari nye canke ava mu bwoko ubuye
urakoze
byose n'intambwe ariko intambwe nziza iracariho nka aye aho merere aho mpereza amaso ahi Bujumbura murakoze icyiyumviro caricyo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Imana niyo ngabo
ego
turafise na Imana niyo nkuru wika ego urakoze
murakoze namwe ku ijwi rya Amerika
urakoze gushima Imana niyo nkuru ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze gushaka ku ijwi rya Amerika
uherehega Imana niyo nkuru
Dewe gushamazane ririndi muri Zambia mudagabana kwabikira gatane makuru yari
urakoze cyane Zambia haravugwa maki mu gisata cyo gutanga kazi ni nk'ivyo bivugwa mu Burundi
muri Zambia mu gisata kijaye no gutanga ubuzi icyo mukuvuga yuko ni hosi nka hosi kuko ubushomeri barudiye hosi so nkuvuga yuko natwirikagiye muri Zambia guhaha kurondera ubuzi kwa tubonye no mu Burundi ubuzi bwabaye inkwengwa rero twebwe rero mu Burundi ntitwashaturira ngo cyane ngo abari mu Burundi bose barenga ubuzi bwabuze so ubuzi bwabuze hose ubuzi bwarabuze hose nibwo yuko rero twari twahise ngo tutamu bali tukatisha mapasiporo tugenda kuyiga ubuzima muri Zambia cyangwa mu bindi bihugu
ariko ntituri mu byo kuboneka akazi cyangwa kutaboneka turi mu byo ukungene gatangwa yo karamutse kahari
Yo, nikuvuga yuko hake makuru ndabonye ati mu Burundi akazi ati bakatanga ka mwana wa mama ucane ngo akazi ngo ntibarabo nikuvuga yuko mu Burundi kuva na kera bijya byamye so akazi namwe bwo muharuriye nk'umuryango w'uwanyu hariho abantu bicaye kandi namuba mwicaye ku ntebe iryoshye kanaka biragora kumaza guhereza abandi mutamaze kwiherako so buja rero ako kantu kugira ngo kazovemo mu Burundi kamwe ho kuva na kera ndetse no mu bindi bihugu kabiriho rero kugira ngo tutohere ni kuvuga yuko ni kumaze bakabyiga bakajya hamwe bakarazira inama n'ingingo so bijya tugukora iki kibazo nabyo nabyo nyine nta n'ahambwe bitari birabyamwe ka mwana wa mama cyakurikirana amakuru cyane tukabitaho
ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia
yego sawa namwe murakoze cyo noterera gusa
unyarutsa
cyo noterera gusa so namwe mugutangaza amakuru mutangaza amakuru mu kigira abenegihugu nka Burundi ku mitima tukahinduka tukabona yuko twese tuzita amaraso
urakoze
mwana wa mama akapfamwo
urakoze cyane ku ijwi rya Amerika tumwe mu turanga mutima twacu nuko amakuru yaryo hacanke yabi hatuyavuga ubwira umunsi mwiza Imana niyo nkuru ngaho muri Zambia turase Arcade kuri ndi murongo wa telefone ikaze Arcade
murakoze.
Uherereye nawe Garta?
I Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano? Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza.
Ego namwe mugire umunsi mwiza twigira America.
Ego Gerard Kizimana Folicon F ishyirahamwe gicinzwe kugwanya kamwana wa mama irihagaze he mu vyerekeye kubazwa ubwoko bwawe imbere yo guhabwa akazi mu gihugu cyo Burundi.
Twibwo ko byibaza aho duhagaze bwame tuvuga ko hitungu biza shingiro twaza ko atacyo bitwaye. Bagomba ko boko bwose uronka kazi kugira rumwe mu gihe bizashingira byanditse twaza ko ibyose tubitwaye twebwe dushira imbere n'amategeko mugaragira ngo tugatonye hariho umwe yabuze ati hariho ikimene gikorwa kubera imiryango icyere cyo gikomeye cyane natwe gumishamo tumaze kubona niyo ntambami aho usanga umuntu abaye directeur kanaka mu kintu kanaka acagomba ko inshuti ze zose zijayo imiryango ijayo ugasanga rero n'ibyandi tuvuga ko ubugiteko kugwa neza bibaye n'abatwara ifata kanaka nacyo tuvuga duti kimenyane nicyo kugwanya kuko hari kimenyane nta terambere rishoboka umuyobozi yumvira ko ashobora guha akazi umwe wabo atakashoboye ariko amicira igihugu kandi ko yagira nabi inzego z'igihugu ari nacyo tuba twe dutera akamo abarongoye igihugu ko boraba bakaza baragenzura abantu bagiyejwe ifata kanaka ibintu kandi ko nabwo bisata ariho abadirekiteri genero hari abashyanganje bijya bisatanye n'abajya abantu bagiye bisata bashobora gutebashobora gutanga akazi aho bari nabyo birakurikirana cyane kuko akenshi ni umupira niyo usanga n'abakozi benshi ariko barahabwa akazi niyo basanga barahenze rimwe na rimwe niyo twita urwego rugiye kugenzura ugasanga bahenze ko bakeneye abakozi bivanye n'uko agomba gushyiramo abiwe rero twibaza ko leta yorabira neza mu bijyanye n'abarongo bisata bimwe bimwe ko batagira uruhara mu gutuma hari abakozi benshi baronka akazi kandi batabikwiye ishyirahamwe ryacu rihagaze gishinzwe guhana ikirere na kamana mama ni uko twifuza ko umurundi wese ahari aronka ibyo abereye kandi akwiriye tugasaba ko atamwana n'ikinono yohaba mu bijyanye no guhabwa akazi ko akazi ko utanga ku mugaragaro kibazo jobana yo kugwa ku mugaragaro kandi tuba kuri ko birakogwa hanyuma akazi kagahabwa ugashoboye niyo nterano yacu.
Urakoze cyane. Ego Aniseti, reka tukwakire ucuba umukunzi w'ijuru rya Amerika wa nyuma twakire muri kino kiganiro. Uherereye Ganise? Uherereye he? Birumvikana ko utari kuratwumva neza kugenda uvuga uherereye uratwumva ubu?
Nabwo ndiko nabumba neza kwe.
Ubwire umunsi mwiza nta kundi wihanganye. Ego Gerard Hakizimana, rero akajambo kanyu ka nyuma igikwiye gukorwa ku mpande zose, haba abatanga ubuzi, haba bakarondera, haba ega n'abaranga. Hariho n'abaranga umbuzi kanaka kakubwira ati genda utware dosiye yawe hariya anye. Igikwiye gukorwa ku mpande zose kugira ngo ntihagire uhava arenganywa kandi ntihagire uhava abura. Nicaye.
Ngenda ko icyo kugwa ubwa mbere nuko umuntu wese ahari mu byo bamuhaye amenya ko atari umurima wiwe, amenya ko ibyo gucipfuza ari uko bikogwa neza. Rero nibaza ko mu gihe twese twomenya ibyo tugiye tukamenya ibyo gukora tukamenya ko ubuzimbo tanga bice mategeko kibaza ko igihugu cyoteye kandi ku buduko ukomeye hanyuma kubasaba akazi nabo twese tugasaba terakamu ko guhiganwa babonye ariko haratanga akazi ko kujyana byangombwa bakumva ko bateza guca mu higanwa ntabwo bibaza ko bazibona akazi badaciye mu higanwa hanyuma kubaranga nibyo birashoboka ibyo ko hashobora kuba hari abantu baranga akazi abo baranga turi tuvuga ko leta yohaguruka icyo kibazo uwo bigaragaye ko by'ukuri aranga akazi akaba atijyana dosiye ariko akaronka ko abo bantu bokurikiranirwa hasi hanyuma aba ariko barakorana n'abo bantu kuko amaze kuba kuranga ni bya biturengere turwanya birakogwa ari nacyo tuma rero twizera ko twese turi hamwe tugiye tuhaduma ku rutoki ku ingene ibintu birakogwa twibaza ko igisata cyo gutanga akazi gishobora kubana yagitera imbere imbere y'akazi kakabana karonka ubikwiriye kandi akwije ibisabwa n'amategeko kandi abikwiriye
hanyuma aho twasorobo twabonetse tukaba tuhari kandi akari mu kibanza adakwiriye yaragishitsemwo uriya nabo byagenze gute yatanze amadiploma adakenewe abo nabo icyo bitajetse mu gifaransa yabyo igende gute kuganya
nk'abantu bakoresha impapuro zitari zo z'umutsindo abo nabo guhanwa mbere barasubiza n'uburyo bwa leta baba barahawe abo nabo guhanwa ahubwo dusaba ko leta ikora amatohoza yihuta mu bisate bitandukanye by'ubuzi ikamenya abantu bayibeshye ikamenya abantu bose aho bize ko by'ukuri ariho bize kigira kabiri dusaba leta nuko nk'aba barose akazi batabikwiye barabwa neza bagasuzumwa kugira basubire kugishirwa ku rugero rw'abandi bakozi mu gihe bajya kugira abandi bakozi tubaza ko n'abandi butanga umwimbo hariho abatabikwiye musanga bafite impapuro z'umutsindo kandi zo abo dusaba ko bokora bafite akangamutima bwa mbere hanyuma bakagira ishaka mu byo baba barimo leta nayo ikibafasha mu kubahigisha zo kwakarinda ubwenge bityo umwe wese agateza imbere mubyo ariko arakora igihugu kandi akabikora yisunze intego y'igihugu n'abarundi
nuko rero Gerard Hakizimana murongo ishamwe Folicon F ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri ibi byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi ejo ijwi rya Amerika ni rya bikora ko muze mwongere mu twitabe
murakoze cyane twebwe turahari kugira ari byo mbetera cyangwa icyo twoshikiriza
abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunze mwari muduteze amatwi turasavye imbabazi cyane mushika ijana rirenga mwatwandikiye mudusaba kubaza ibibazo ariko no musi buhinga bw'ivyuma ntibwigeze buba ku ruhande rwacu vyatugoye cyane ntivyatworoheye twizera ko ivyo mwanditse ivyumviro mwatanze ku ijuru ry'Amerika muze kubandanya kugenda mubihanahana ku ivyumviro hagati y'abakunzi b'ijuru ry'Amerika amatelefone niyo atadukundiye ni nayo yatumye tudashaka nka Faustin Dikumana twari shamwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo yari yemeye kuba muri kino kiganiro ariko biza kwanka ingene dutorana kwera ikibazo c'amatelefone ni kibazo ca gutanga akazi tuzobandanya tukinuganza mu biganiro vyacu bitandukanye mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazuni jewe twari kumwe kuri micro sa 12 ndaza kubangarutse muri studio ya 5 ngo ndabashikirize amakuru ngiye kubatororokaniriza
Sauti ya America
Taarifa ya habari ya ukweli
yelewe yelewe vipindi vya furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangire jambo ya huje benshi
benshi
muri sanga ya konsepyinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara
Amerika,
taarifa ya habari ya ukweli.